imumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusamiranira kuri FM 104.9 na FM 105.2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3.
Nuko badushakira ubufasha ni bakadushakira uburyo twabonisa akaga kujya kadusanira, kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite. Ntacyo kwifasha no kurya byari hamana mfasha, none dore ibindi bibazo bitubaye.
Twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara yakomeje, tubihashye none byarangiye. Imvura urubura rwabicucumye, none n'inzu yatwararagamo yasambutse, ubu nta hantu turi.
Abo ni bamwe mu banyagihugu mu Rwanda bahuye n'ikiza cy'umuyaga uvanze n'imvura kuri uyu wa kabiri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo raporo iheruka gusohorwa n'umuryango w'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters Sans Frontieres, ku bategetsi babangamira uwo mugabo. Ni mu kanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Urakoze Aloyizi, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino, mwamenya ko Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU, yafashe ingingo kuri uyu wa kabiri yo kwirukana umusirikare ayobora ingabo za ONU muri Sudani y'ubumanuko MINUS, General Mogoa Kimani Ondieki, aturuka mu gihugu cya Kenya. Abakurikiranira hafi ibibera muri Sudani y'ubumanuko bamenyesha ko hari haheze igihe kitari gito barindira iyo ngingo. Ondieki aregwa mu cegeranyo ca ONU casohotse ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ko inteko arongoye ataco zakoze mu gukingira abanyagihugu hamwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza. Ondieki yari yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU mu kwezi kwa gatanu, aca atangura amabanga yiwe hagati mu kwezi kwa gatandatu. Jacob Cole, umuhinga mu vya politiki, amenyesha ko MINUS atabushobozi yari ifise bwo kurangura amabanga yayo, akavuga ko hakenewe gusubirwamo amategeko ayigenga ajanye n'ibikorwa byo gukingira abanyagihugu. Abanyagihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanguye gutora imbere y'itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kubera ko itariki y'umunani y'ukwezi kwa 11 ababandanya kwiyongera. Ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru ku bijanye n'abatora kare kimenyesha ko abashika ku miliyoni 29 bamaze gutora imbere y'indwi imwe isigaye ngo amatora abe. Nubwo biruko, ico kigo kimenyesha ko abirabure b'Abanyamerika bataboneka muri abo bazindutse gutora nk'uko vyibonekeje mu 2012. Ivyo bikaba bidahumuriza abanywanyi b'abademokrate n'umukandida wabo Hillary Clinton, mu gihe yari yize ku mpunga y'uwo mugwi w'abanyagihugu basa n'abari bamushigikiye. Ivyo vyatumye kandi Perezida Obama, mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu, atangaza ko kugira umurage wiwe ukingigwe ari abirabure b'Abanyamerika boja gutora uwo basangiye ivyiyumviro. Naye umukandida Trump w'abarepublikani abandanya gushira inguvu ziwe kuri leta ya Florida isanzwe izwi kwitanga amajwi menshi. Mwonyimenya ko muri iyo leta hari ibice birenga 44% vy'abazindutse gutora uyu mwaka kurusha mu mwaka w'2012. Ikigo kigenjwe kumenyekanisha amakuru ku bijanye n'abatora kare kivuga ko amareta ku mareta 11 akomeye, leta ya New Hampshire na Pennsylvania arizo zonyene zitagaragaramwo abariko baratora imbere yuko itariki ishika. Ishiramo gitaho umutekano w'abamenyesha makuru muri Afghanistan rimenyesha ko abamenyesha makuru bashika kuri 11 bishwe, abandi amajana bagahunga intambara mu kiringo cy'amezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'2016. Rivuga kandi ko ari umwaka waranzwe n'ubwicanyi butari bwabeho. Mu myaka 16 iheze, abamenyesha makuru bashika kuri 60 nibo bamaze kwicwa. Ubutegetsi bukaba ataco ubwigeze bukora kubijanye n'amatohoza. Pernil Kardel, akorera ONU muri Afghanistan, amenyesha ko intambara atari zo zonyene zahitanye abo bamenyesha makuru. Avuga ko bamwe bishwe bahotewe kubera umwuga wabo, nko mu gihe baba batanze amakuru ajanye n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Kardel avuga ko ashima ko leta ya Afghanistan yiyemeje kugwanya ukudahana ubwicanyi bukorerwa abamenyesha makuru. Yamara avuga ko ico gikorwa gishinga imizi mu gihe hari amategeko agishigikira. mugihe abagwanyi ba leta ya Kiislamu babandanya gukora ibitero by'urutavana ko ku banyagihugu bari mu karere k'ubuseruko bwa Afghanistan abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga ako karere Malange umwe mu banyagihugu bahunze bava muri ako karere amenyesha ko ubuzima bari babayemo muri ako karere bugoye cyane Malange avuga ko abanywanyi ba leta ya Kiislamu bishe abantu batari bake abandi bakabagira imbohe bakibiwa abanyagihugu bagatwara n'ibitungwa Atula Kogiani umuvugizi wa leta muri ako karere yabwijwe ijya Amerika ko iriko irakorana n'amashyirahamwe yabagira neza hamwe na ONU kugira abashobore gufasha iyo miryango yahunze mu bijyanye n'ifungurwa hamwe no kubaronsa ivyo bifuka Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo kuri wa gatatu aho yamirize yivuye inyuma uruhusha rwatanzwe na leta ya Israeli bwo kubaka ku butaka bwa Yerusalemu y'ubuseruko amaze ashika ku 181. John Kirby umuvugizi wa Departement ya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo ari biza gusubiza inyuma imishikirano y'amahoro hagati ya Israeli na Palestina Brett Sprang umuvugizi wa Yerusalemu avuga ko umugambi wo kubaka muri ako karere ka Gilo wemejwe inchuro ya mbere mu mwaka w'2012 ko ivyemejwe kuri wa gatatu ari ugushira mu ngiro ibigize uwo mugambi tubibutse ko Israeli yigaruye akarere ka Cisjordania mu ntambara yabaye mu mwaka w'1967 inyuma yaho ishiraka ako karere kuri Yerusalemu imbere yuko yemeza ko ifise uburenganzira bwo kuhubaka kugira icungera umutekano waho ni mu gihe Palestina itegekanya kugira ico gisagara ca Yerusalemu umugwa mukuru wayo mu myaka iri imbere ibihugu bitari bike bikaba bifata ko kubaka muri ako karere bitarekuwe n'amategeko Abanyagihugu ibihumbi by'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe na leta muri Pakistan bagize imyigaragambyo ku mugwa mukuru w'ico gihugu kuri uyu wa gatatu
Aya ari makuru yo hirya no hino ku isi imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri Facebook mu turonka mukoresheje voa radio yacu Amakuru ku karere umuryango wamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontiere washize ahagaragara urutonde rw'abategetsi babangamira umwuga wo kumenyesha makuru bimwe mu biri muri iyo raporo tubishikirizwa na mugenzi wacu Edir Rwema
Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongiye kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza bahonyora bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru mu bihugu byabo. Urwo rutonde rwasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières rugaragaraho kandi abandi bayobozi bagera kuri 35. Uyu muryango ufite icicaro cyawo gikuru mu gihugu cy'Ubufaransa. Urwo rutonde rusohowe gihe isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru Reporters Sans Frontières uvuga ko Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yagaragaye bwa mbere kuri urwo rutonde umwaka ushize uwo muryango uvuga ko kuva umwaka ushize amaze gutuma ibitangazamakuru byinshi bifungwa anatuma abanyamakuru barenga ijana bahunga igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu kugera kuri iyo ntego yo gukandamiza itangazamakuru uwo muryango uvuga ko leta y'u Burundi ikoresha ibiro bishinzwe iperereza n'abayobozi bandi guharabika no gusebya ibitangazamakuru u Burundi buri ku mwanya w'156 ku bihugu 180 ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi ku ruhande rw'u Rwanda Perezida Paul Kagame akomeje kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza itangazamakuru kuva mu mwaka w'2000 Uwo muryango wita ku bwisanzure bw'itangazamakuru uvuga ko abanyamakuru bibasirwa ari abatangazamakuru anenga leta u Rwanda ruri ku mwanya w'161 ku bihugu 180 ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi abandi bategetsi bakomeje kuza ku isonga ryo gukandamiza abanyamakuru barimo Recep Tayyip Erdogan perezida wa Turukiya umwami Salman wa Arabia Saudite ndetse n'abagize ubuyobozi b'umutwe wa leta ya Kiislamu
Ubu ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bwaratunganije inama yo kwiga ingene inzara yotuzwa burundu mu Kirundo no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ikibazo cyagarutse cyane nicyo gufasha imiryango yugarijwe n'inzara no kugarukana mu ngo imiryango yataye izabo. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Iyo nama yatunganijwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bufatikanije n'intara ya Kirundo. Icyihutirwa mu byo bumvikanye ko ni ugukura mu nzira ikibazo cy'inzara kivugwa uno munsi. Jean-Claude Mbarushimana ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Cyambere nuko kuva uno munsi tugiye kuraba neza ibitigiri by'abantu bagiye gupagasa kugira tubimenye neza, hanyuma tumenye naho bagiye kugira ngo bishobotse tubatere akamoka bagaruke. Bagaruke kubera iki? Kuko imvura yatasuye. Ni byiza rero yuko bagaruka mu matongo yabo barime. Abarimyi basigaye mu matongo yabo mugabo baba bayi gusoma abandi, twumvikanye neza yuko tugiye kwegeranya uburyo duhimirize imvukira izo ngaha mu Kirundo zegeranye uburyo duhimirize tudodore n'ahandi kuba bishoboye kugira ngo badufashe, kandi guverinoma y'u Burundi irikira bikora.
Ikizokurikira ni ukumenyereza abanyagihugu guhangana n'uruzuba. Jean-Claude Mbarushimana aratubwira icyo bategekanya gukora.
Gufashwa ni kimwe, mugabo icyo twumvikanye gikomeye kindi cyo tuma duhangana cyane n'uruzuba, duhangana cyane n'inzara, nuko tugiye guhimiriza umwenegihugu wese afise umurima atere ibitegwa mbumbarugo, na cyane cyane ibijumbu, na cyane cyane imyumbati hamwe n'ibitoke, hambavaho batse barima n'imboga kugira zishobore kubasahiriza.
Mu bari batumiwe harimo umuhinga mu byo gutunganya imyonga Gakukwe Bonaventure, asanzwe ari umuhuzabikorwa mu mugambi wo kugwanya inzara PAIRB, abandi bita umugambi wa Bugesera. Avuga ko bishoboka ko inzara ituzwa mu Kirundo agahagarara cyane kwikoreshwa neza ry'amazi.
Ego cyane, intara ya Kirundo ni intara itari nto, kandi ni intara ifise ibiyaga birenza amahektare 16. Ni intara kandi ifise imyonga myinshi cyane, uravye n'ahasigaye handi mu gihugu kuko irenza ibice 12 ku ijana by'igihugu cyose. Ibyo rero byose bikoreshejwe neza n'abenegihugu bagashobora kwijukira gukoresha ayo mazi neza, ntacobuza yuko inzara iri mu Kirundo yohera.
Inzara iriko iratuma abantu bata izabo, kandi hari amashyirahamwe yatunganije imyonga kijambere. None habuze iki? Inyishu ni ya Bonaventure Gakukwe.
Dufise amahektare 15,015 by'imyonga, ariko ahamaze gutunganywa ntiharenga 1,500 y'imyonga. Kandi naho hose hatunganijwe usanga hadakorerwa neza nk'uko byategerezwa. Ivyo rero bikerekana neza yuko ivyo tumaze gukora n'ivyo abandi bakoze bidakwiye ku rugero inzara ituza guhera mu Kirundo, ariko n'ivyabandanya ntanga yakubishora guhera Burundi.
Uburongozi bw'intara ya Kirundo nabwo bufise umugambi wo gushiraho ikigega cyo gushigikirana. Trevere Mutabazi ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajijwe iby'ubutunzi.
Tuvuga yuko twifuza yuko hoba ku rwego rw'intara ikigega kijanye n'uburyo bw'amafaranga tukuguruza nko muri banki, ku buryo imvukira n'abajyaneza n'abagenzi b'intashya ya Kirundo boza baraterera ko bagashaka ku buryo bw'amafaranga, amafaranga ashobora gufasha gusahiriza mu gihe habaye ubuzuba abone igihugu bakagira ubukene bw'ifungurwa canke bw'imbuto.
Iruhande y'ico kigega cy'intara mu buryo bw'amafaranga, umuhanuzi wa buramatari avuga ko bategekanya gushyiraho n'ibigega by'intega bizoza mu buryo bw'imfungurwa.
Twategekanya no gushyiraho ibigega ku rwego rw'amakomine kugira ngo ikomine yose mu gihe habaye iyimbura haboneke imfungurwa zibikwa zijyanijwe n'intwaro hamwe n'imvukira n'abagira neza n'abasanzwe badufasha, hame hariho imfungurwa mu gihe hadutse uruzuba canke inzara itewe n'ikindi n'ibindi biza bishobora kwaduka dushobore guhangana nabyo.
Mu gihe iyo nama yari ikoranye intumwa za PAMU, ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi, hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara bahuye n'ibiza, bari bashyitse mu Kirundo. Icabazanye ni ukuraba ivyankenerwa ku bahuye n'uruzuba bakeneye gufashwa. Muntara Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho Rwanda rwongeye kubangamirwa n'ibiza mu bice bitandukanye by'igihugu. Urubura ruvanze n'umuyaga rwaguye ku mugoroba wa kuri wa kabiri byasambuye amazi atari make mu bice bitandukanye. Ijwi rya America ryaragendeye umurenge wa Musha mu karere ka Rwamagana harurwa amazi ashika 150 yasenyuwe ku buryo imiryango myinshi ubiri hanze. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umumesha makuru y'ijwi rya America mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Urubura n'imiyaga byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 bigaragara nta shiti ko hari bitari bike byangabaje. Mu murenge wa Mushirwa magana mu burasirazuba bw'u Rwanda nta kagari na kamwe bitagizeho ingaruka. Mu mudugudu wa Binunga mu kagari ka Kagarama ijwi rya Amerika hagera yasanze amazu yahindutse amatongo, ibisenge byinshi byagurutse, imyaka nayo yangiritse mu gace katari mu manegeka. Abaturage babuze ayo bacira nayo bamira bari mu gahinda n'amarira.
Nta kintu na kimwe nkingiye, ndera umwana wanjye nk'uyu. Turaye twese turacumbitse pe Uwiteka niwe murengezi, tukatabaza Leta y'u Rwanda ikagira ikitumarira pe Uwiteka niwe murengezi. Ni ukuturengera rwose nkamwe b'abayobozi, muzagira icyo mutumarira rwose.
Muri uyu mudugudu wa Binunga biragoye kurenga umutaru utabonye inzu yasakambutse cyangwa se amababi y'ibishyimbo wagiraga ngo bamenye aho amarike. Uyu nawe mwitongo arabwira ijwi rya Amerika ibyamubayeho.
Imvura yarahoreye iragwa turi mu nzu n'ubundi twaruhukaga, ubwo nuko umwana yaranaryamye ahangaha gutya nanjye nibere mu cyumba, nuko imvura irahoreye iragwa cyane imaze kugwa, ndaza nirukanga nsanga umwana ikinonko kimuguye mu ntuza mu mutwe. Kimuguye mu mutwe rero ndatabaza cyane, n'ahandi hose numva induru ziravuze tujya kwirukanka, nuko amabati aragenda daraguye turiya ku ruzi.
Mu myaka yangiritse mu mirima twavuga ni nk'ibikimbo, intoki n'ibigori ndetse n'imyumbati. Ibyuru rubura n'imiyaga byangije byinshi Musha byagiranywa nko gusubira gutoneka ibikomere bitarakira. Iba batuye Musha barabishingira ku gihe kitari gito bari bamaze bibasiwe n'uruzuba rwateye bamwe gusuhuka.
Inzara yarateye, none n'udushyimbo bari bahinze uruvura rwaje bwa bucocaguye, mbese nta mahoro mbega dufite. Turaba gutabarwa n'ubuyobozi. Abantu bose barashize n'amazu yarasenyutse, nta muntu ufite ububasha bwo kubaka, abantu barasuhutse. Mbese abantu bose bashize mu ngo n'abana ntibiga.
Nyuma y'ibingibi bikira kwiyambaza ingufu za Leta, twebwe nta ngufu dufite. Urabona turakenye muri rusange, izuba ryavuye igihe kirekire, nta myaka tugira, dufite inzara, dufite n'izuba, ayo ryateye n'iyo nzara. None rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose.
Barasaba ubufasha.
Mu by'ukuri ikintu badufasha cya mbere kibanze nuko badushakira ubufasha, niwe akadushakira uburyo twabona isakara kujya akadusanira, kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite. Ntacyo kwifasha no kurya byari hamana mfasha, none do ibindi bibazo bitubayeho.
Twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara irakomeje, tubihashye none byarangiye, imvura urubura rwabicucumye, none n'inzu yatwararagamo yasambutse, ubu nta hantu turi.
Ku ikubitiro minisiteri yita ku biza mu Rwanda, urubura rukimara kugwa kuri uyu wa kabiri yabaruraga amazi asaga 130 mu gihugu hose yasenyutse, naye gitari z'imyaka zisaga 50 zangiritse. Kuri uyu wa gatatu, ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwabwiye ijwi rya Amerika ko urubura n'imiyaga byasenye amazi asaga 150 mu murenge wa Musha, ibyumba 6 ku kigo cy'urwunge rw'amashuri ya Duha, ndetse n'inzu y'uburyamo cyangwa se doro twari ku ishuri apaje Musha. Bwana Jerome Mubera ushinzwe gukurikirana ibiza mu karere ka Rwamagana yavuze ko nyuma y'amasaha 24 ubufasha buraboneka ku basizwe iheruheru n'ibiza.
Ifashanyo ni isakaro, hari n'ibikoresho byo mu rugo byagiye byangirika, nabyo turabibagezaho nk'ibiringiti n'amasafuriya yo kubafasha kugira ngo basubire baje mu buzima busanzwe.
Ubwo ibyo birakorwa ryari?
Ubutabazi bwihuse, icya mbere no gukora assessment tukamenya ibyangiritse ibyo ari byo. Ubwo isigaye mu masaha 24 birashoboka ko tuzaba twabonye isakaro, kuko abandi bose badufasha nabo barabizi.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu giteganya gihe Meteo w'u Rwanda bwabwiye ijwi rya Amerika ko abaturage batagombye kubifata nk'ibidasanzwe, burizeza ko muri rusange nta ngaruka z'amapfa zizagaragara mu Rwanda muri uyu mwaka, Bwana Matiye Mugunga ni impuguke mu kigo cy'igihugu cyiteganyagihe.
Ni imvura isanzwe igwa mu bihe byiza nk'uko twabivuze ikagenda mu kimuri cy'agatatu kazagabanuka ko atari cyane kagenda kagwa uburoboro ariko byabindi bavuga ngo amapfa nayo tuzagira muri iki gihe.
Imibare ya ministeri itakubiza mu Rwanda igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2016 kugera mu kwezi kwa 9 gusa abantu basaga 160 bishwe n'ibiza nabandi bari hejuru ya 130 byarabakomerekeje kugeza mu kwezi kwa 9 gusa kandi habaruwa amazasaga 4000 yasenyutse kubera ibiza ndetse n'imiryango ibarurirwa mu 60,000 yibasiwe n'amapfa. U Rwanda ruvuga ko rwabitakarijemo miliyari zisaga 27 z'amafaranga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cinkino dushikizwa na mugenzi wacu Edir Rwema.
Amakuru y'imikino na sport tuyahere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza aho mutoza Jose Mourinho w'ikipe ya Manchester United yahanwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru azira imyitwarire itari myiza ku kibuga. Mourinho yategetswe kujya kwicara mu bafana nyuma yo kugaragaza ukutishimira ibyemezo by'umusifuzi Mark Clattenburg mu mukino wahuje Manchester United na Burnley. Wa mukino warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryahanishije Mourinho ihazabu y'amafaranga y'Ubwongereza 8,000 no kutagaragara ku ntebe y'umutoza mu mukino uzahuza Manchester United na Swansea uzaba ku cyumweru. Mourinho yahanishijwe kandi ihazabu y'amafaranga 50,000 y'Ubwongereza azira amagambo yavuze ku musifuzi Anthony Taylor. Tukivuga ku makuru ajyanye n'ikipe ya Manchester United, umukinnyi Bastian Schweinsteiger yongeye guhamagazwa mu ikipe ya mbere nyuma y'igihe kinini cyari gishize uwo mudage asa nk'uwigijwe kure n'umutoza Jose Mourinho. Schweinsteiger w'imyaka 32 wanabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubudage yari amaze igihe akora imyitozo ya wenyine. Yaherukaga gukina ikipe ya mbere ubwo Manchester United yatozwaga n'umuholandi Louis van Gaal. Umutoza wa Manchester United niwe watangaje ihamagarwa rya Schweinsteiger avuga ko bishoboka ko uyu mukinnyi ukina hagati ashobora kuzagaragara mu mikino vuba. Schweinsteiger amaze gukina imikino 31 kuva aho agereye muri Manchester United mu mwaka w'2015. Tugume mu Bwongereza, rutahizamu ikipe ya Arsenal Alexis Sanchez araregwa ibyaha bishingiye ku misoro ubwo yakiniraga ikipe ya Barcelona mu gihugu cya Espagne. Abashinjacyaha muri Espagne bavuze ko Sanchez atigeze atanga imisoro ku mafaranga agera hafi kuri miliyoni y'amadolari mu mwaka w'2012 na 2013. Biravugwa ko uyu mukinnyi w'umunyeshiri yakoresheje sosiyete yo mu gihugu cya Malta guhishira amafaranga yinjiza aturuka mu kwamamaza. Itangazo ryasohowe n'abahagarariye umukinnyi Sanchez rivuga ko uwo mukinnyi yagiye ariha imisoro mu bihugu byose yagiye akinamo. Sanchez yatangiye gukinira ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza mu mwaka w'2014.
Imwumviriza ni Radio y'u Amerika i Washington DC. Ubu naho nimwumvirize ijambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo binyuranye bihanze isi.
Icyuzwa cy'agateka kazira muntu hamwe na mabi akorerwa ikirema muntu mu gisara cha Aleppo na gahomera unwa. Secretary wa Departement ya America John Kerry avuga ko ubwicanyi wera mu gihugu cha Syria buruta ubwicanyi bwakozwe mu ngwano yo kwisi yose igira kabiri. Umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yavuze ko igisara cha Aleppo kimeze nk'amaconiro. Icegera cy'userukira Leta Zunze Amerika mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu i Geneve, Theodore Allegra yavuze ko ubwicanyi wera mu gisara cha Aleppo ara gahomera unwa. Abanyagihugu bo muri ico gisagara ibihumbi n'ibihumbi bakomeretse ntibafise aho bashobora kuja kwivuza. Abanyagihugu barishwe n'inzara kandi banywa amazi mabi. Abaganga bakeyi bagize umwete wo gusigara batabara mu ico gisagara bakora mu buryo bushobora kugiramira ubuzima bwabo. Ibitero by'indege z'igihugu cyo Burusiya hamwe n'iza leta ya Syria nizo zasambuye ico gisagara hamwe n'abanyagihugu baho. Leta z'umuzi Amerika zirasubiye gutera kamu gasaba guhagarika icyozwa cy'agateka kazi na muntu hamwe n'ayandi mabi yose akorerwa muri ico gisagara. Leta z'umuzi Amerika zirateye kamu kandi gasaba ko abantu bose bafise uruhara mu rwego rw'icanyi ababandanya gutyoza agateka kazi na muntu cyane cyane leta ya Assad igiramiye abanyagihugu bayo ikubitwa intahe mu gahanga.
Iyo ryari jambo ry'intanga marara libashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta z'Ubumwe za Amerika. Tadijwe rya Amerika mu kirundi kinyarwanda mukanya turasozera igice ca mbere c'ibiganiro vyacu, ariko imbere yaho Rosine Munezero abanze atubwira incamake y'amakuru yadushikirije. Rosine.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hejya no hino ku isi, Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU yafashe ingingo kuri wa kabiri yo kwirukana umusirikare ayobora ingabo za ONU muri Sudani y'Ubumanuko MINUS, General Mogoa Kimani Ondieki aturuka mu gihugu cha Kenya. Abakurikiranira hafi ibibera muri Sudani y'Ubumanuko bamenyesha ko hari haheze igihe barindira iyo ngingo. Ondieki aregwa mu cegeranyo cha ONU casohotse ku munsi wa kabiri w'indwi heze ko inteko arongoye ataco zakoze mu gukingira abanyagihugu hamwe n'abakozi b'amashira hamwe yabagira neza. Abanyagihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanguye gutora imbere y'itariki y'amatora uyu mukuru w'igihugu ategekanya kubera ko itariki y'umunani y'uku kwezi kwa cumi na rimwe babandanya kwiyongera. Ikigo kijejwe kumenyekanisha amakuru ku bijyanye n'abatora kare kimenyesha ko abashika ku miliyoni 29 bamaze gutora imbere y'indwi imwe gusa isigaye ngo amatora abe. Nubwo biruko icyo kigo kimenyesha ko abirabura b'Abanyamerika bataboneka cyane muri abo bazinduka gutora nkuko vyibonekeje mu 2012. Ishyirahamwe ryita umutekano w'abamenyeshamakuru muri Afghanistan rimenyesha ko abamenyeshamakuru 11 babishwe abandi bamajana bagahunga intambara mu kiringo cy'amezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'2016. Rivuga ko ari umwaka waranzwe n'ubwicanyi butari bwabeho. Mugihe abanywanyi ba leta ya Kiislamu babandanya gukora ibitero by'urutavana ko ku banyagihugu bari mu karere k'ubuseruko bwa Afghanistan, abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga ako karere. Malang, umwe mu banyagihugu bahunze bava muri ako karere, amenyesha ko ubuzima bari babayemwo muri ako karere bugoye cyane. Malang avuga ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu bisha abanyantu batari bake, abandi bakabagira imbohe, bakiba abanyagihugu bagatwara n'ibitungwa. Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo kuri uyu wa gatatu aho yamiriza yivuye inyuma uruhusha rwatwanzwe na Leta ya Israeli rwo kubaka ku butaka bwa Yerusalemu uy'ubuseruko amaze ashika kuri 181. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo ari bisubiza inyuma imishikirano y'amahoro hagati ya Israeli na Palestina. Brechi Sprang, umuvugizi wa Yerusalemu, avuga ko uwo mugambi wo kubaka muri ako karere ka Gilo wemejwe inshuro ya mbere mu mwaka w'2012, ko ivyemejwe kuri uyu wa gatatu ari ugushyira mu ngiro ibigize uwo mugambi. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi by'abanywanyi b'umugambi utavuga rumwe na leta muri Pakistani bahuriye ku mugwa mukuru wa Pakistani aho bakoze imyiyerekano yo guhayagiza.
Radio y'u Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Amakuru nayo twashikirijwe na Rosine Munezero. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.